Bakunzi ba radio umurisho turabaramukije aka nikakanya kumviriza ndondeza ndondeza mushikizwa n'ishyirahamwe Focode kubijanye n'abanyagihugu b'Urundi bagenda barafatwa n'inzego z'umutekano mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Ikigari ndondeza cuno musi ni gice kigira kabiri kubijanye n'ifatwa be nibugwa irengero by'abanywanyi batanu bo mugambwe CNL baturuka muri commune Kiganda mu ntara ya Muramvya bafatiwe ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro bafatwa n'iperereza hari kuwa munani gitugutu mu 2020. Abo bantu kubafashwe gushika ubu akaba atanu mwaramenya irengero ryabo. Mu kiganiro cya mbere ari naco giheruka twari twababwiye ibijyanye n'ifatwa be nibugwa irengero ry'umushoferi w'ipikipiki akongera akaba n'umwarimu wo kuri Ecofo Gatabo yitwa Sigismond Mpawenimana akaba uwo munsi yari yunguruje umunywanyi wa CNL yitwa Martin Bukuru amuvana ikiganda amujana aho kumugwa mukuru w'intara ya Mwaro. Sigismond Mpawenimana yari yabikoze cyo kimwe n'abandi bashoferi babiri twababwiye mu kiganiro giheruka uwitwa Elise Ndabihawe n'Imana be n'uwitwa Tito Ntungwa nayo bano babiri bo barashoboye gutoroka ariko Sigismond Mpawenimana we havuye afatwa na Gerard Ndayisenga yari arongoye iperereza mu ntara ya Mwaro muri icyo gihe araheza mujana hamwe n'ababandi bari bafatiwe mu nama ahitwa kuri Gite iruhande y'ibanki BGF ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro. Kuva rero aba bose bafashwe yaba Sigismond Mpawenimana yaba bano bandi bafatiwe hamwe bakaba tawuzi irengero byabo. Ikiganiro cy'uno munsi naco kiza rero gushimikira kuri bano bandi bane bafatiwe mu nama baraheza ntibaheza ngo bamenyekane iyo bajyanywe cyo kimwe na Sigismond Mpawenimana. Ndondeza murayimenyereye murazi ko duhera kubaha umwidondoro w'abagiriwe nabi imbere y'uko duheza tukajya ku gice kijyanye n'ingene bafashwe be n'ibyakurikiye. Abafatiwe rero aha kuri Gite Imwaro n'abantu bose hamwe bafashwe ari abantu batandatu ariko muri abo batandatu hariho bane batigeze basubira kuboneka. Abo nabo ni bande? Uwa mbere ni uwitwa Martino Bukuru. Martin Bukuru yavutse mu mwaka w'1983 akaba yavukiye ku mutumba wa Kayange ni muri commune Kiganda mu ntara ya Muramvya ariko yagiye kubugwa irengero aba ku mutumba wa Murambi naho niyo turacyari muri commune Kiganda mu ntara ya Muramvya. Mucya kandi mwumva ko Martino Bukuru yabuzwe irengero afite imyaka 37 gusa y'amavuka yari yubatse ugwiwe akaba yagiye asiga abana bane. Ugira kabiri yitwa Gervais Ntezijyayo. Gervais Ntezijyayo yavutse nawe mu 1982 nawe nyene yavukiye ku mutumba wa Kayange aho muri commune Kiganda mu ntara ya Muramvya. We rero yarinze abugwa irengero akiba kuri uwo mutumba nyene wa Kayange. Nawe mucyamwumva ko Gervais Ntezijyayo yabuzwe irengero afite imyaka 38 y'amavuka. Mu kazi kiwe ka misi yose Gervais Ntezijyayo yari umurimyi akaba yahoze ari n'umugwanyi muri FNL yasubijwe mu buzima busanzwe aba bakunze kwita abademobilize. Nawe yagiye asiga abana bane n'umukenyezi yibungenze. Ubu yaramaze kwibaruka no kuvuga ko abana ba Ntezijyayo Gervais ari abana batanu. Icyo twibagiye kongera ko igihe twavuga kuri Martino Bukuru nuko nawe yarasanzwe ari umwarimu akaba yari yigisha kuri Ecofo Nyagisozi ni muri zone Gatabo muri commune Kiganda nyene mu ntara ya Muramvya. Ubu naho tugeze kugira gatatu. Uwa gatatu ni Arcade Nimubona. Arcade Nimubona nawe nyene yava kuri uwo mutumba wa Kayange akaba kandi yabuzwe irengero ariho akiba. Mu kazi kiwe ka misi yose yari umurimyi akaba nawe nyene yabuzwe irengero asiga abana bane. Ugira kane ni uwitwa Philibert Ndayiragije. Niwe yari muto mu babuzwe irengero bose icyo gihe akaba yavutse mu mwaka w'1992 avukira ku mutumba wa Kivyeyi aho nyine muri commune Kiganda mu ntara ya Muramvya. Mucyamwumva ko we yabuzwe irengero afite imyaka mirongo ibiri n'umunani y'amavuko. Philibert Ndayiragije yari yarashoboye kwiga amashure mato mato n'ayisumbuye, akaba yarangije amashure mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Yabuzwe irengero akiri mu barondera akazi aba bakunze kwita abashomeri. Umuntu aharuye ibiharuro vyose bijanye n'aba babuzwe irengero ukongera ko Sigismond Mpawenimana, dusanga mu kubura irengero kw'aba bantu abana bashika cumi n'indwi barabuze abavyeyi, barahindutse impfuvyi bakabura base kubera ibugwa irengero ry'aba bantu turiko turavuga ko. Tubibutse kandi ko muri abo bafashwe twavuze ko abari abaci babugwa irengero hariho abandi babiri bari bafatiwe aho indani kuri JIT aho nyene ku mugwa mukuru wa Mwaro, mugabo bobo inyuma hari uwashoboye kurokoka n'uwasubiye kuboneka. Abo nabo akaba ari uwitwa Tito Savyimana we yava ku mutumba wa Murambi aho nyene muri komine Kiganda, hakaba na Jean Marie Ntakarutimana nawe yava ku mutumba wa Kivyeyi aho nyene muri komine ya Kiganda. Imbere yuko dutandukira ikindi gice, nashaka gusaba abakurikira kino kiganiro we bashobora kuba bari bazi bano bantu babuzwe irengero, abo shobora kudufasha kuronka amafoto y'aba bantu kuboheza bakayaturungikira muri ndondeza. Mu bijyanye n'ivyumviro vyabo vya politique, twaramaze kubabwira ko bose bari abanywanyi bo mugambwe CNL. Imbere bari baranabaye abanywanyi ba FNL ishami rya Gatongwasa, mu 2015 naho bari bari mu runani Amizero y'Abarundi. Bamwe muri aba bari bamaze gupfungwa inshuro nyinshi bazira ibyumviro byabo bya politiki. Aho nk'akarorero ni Gervais Ntezijyayo yigeze gupfungwa yagirizwa ko yabatunze ibigwanisho bidaciye mu mategeko, araheza arapfungirwa mu ibohero rikuru rya Mpimba, mu nyuma aza kurekurwa ruko ubutungane bumwejeje asubira iwe ku Gatumba. Ubutwi cyane kandi yapfunzwe yahagaritswe inshuro nyinshi ni Martino Bukuru. Martino Bukuru mu iganiro giherutse twarafashe akanya turamubwira ko yahoze arongoye umugambwe FNL ishami rya Gatongwasa mu ntara yose ya Muramvya ikihe kitari gito. Twabwiye kandi ko kuva mu 2015 ubushika mu 2020 yari mu nama mpanuza jambo ya komine Kiganda. Twabwiye kandi ko mu 2020 yitoje matora y'abashinga amateka ku izina ry'umugambwe CNL, ariko akaba ataronse amahigwe yo gutogwa. Urero yarajwi rwose yari mu ndongozi zikomeye za CNL mu karere yavamwo, akaba yagiye arapfungwa inshuro nyinshi nk'uko twabihawe na bamwe mu bo bagendanye mu mabanga. Ubureho tuje ku gice kigira kabiri, ikije kijanye n'ingene bano bantu bafashwe hamwe n'ibugwa irengero ryabo. Ikiganiro giheruka cyashimikiye ku ifatwa ry'abari basigaye hanze, ni ukuvuga Sigismond Mpawenimana n'aba bashoferi bandi babiri bari basigaranye hanze. Muribuka ko Sigismond yafashwe wenyine, bagiye babiri nabo baza gufatirwa iwabo ku mitumba iwabo mu Kiganda, bo bafatwa n'abajejwe iperereza bo mu ntara ya Muramvya, baraheza bapfungirwa i Muramvya nyene mu nyuma bararokoka. Tuje rero kuraba ku vyabereye aho kuri Jite indani kugira ngo tumenye amakuru y'ingene ibintu vyagenze. Twagize amahirwe y'ukuronka abavyiboneye amasomo yandi. Tubibutse ko uyo munsi nkuko twabibabwiye hariho ikiganiro ikiyago novuga cyari cyateguwe na radio Isanganiro, hatumiwe abandi bamenyesha makuru batari bake. Ikiyago cyabera ngaho nyene kuri yo Jite iruhande ya BGF imwaro. Aho kuri JIT haraye abari bamaze kuhashika muri abo bari kwa muri icyo kiyago. Abo nibo twashoboye kwivuganira batubwira ibyo biboneye. Umwe yatubwiye ati, jewe nari ngaho nicaye ndabibiriko birahabera, ndino nabona ko hariho umugwi w'abantu nka batandatu. Abo bantu bari bicaye ukwabo baboneka ari abantu bashushe baryohewe basa n'abavugana ibintu bikomeye kandi babagenzi, tukabona baguma batumako ivyo banywa ahandi bagatumako ivyo bafungura. Ati bamaze nk'isaha yose bicaye ngaho bari muri ico kiganiro cyabo, niho twabona abandi bantu babiri baje nabo nyine barabakira baca bicara muri bo. Abo babiri baje hari umwe yaboneka cyane batubwiye yari umugabo ngo aboneka ko avyibushe yambaye ikoti ikositimu. barero baraba ngaho babandanya bya biganiro bafungura banywa mu nyuma haciye nk'iminota 30 nyuma yaba babiri baje ngo niho haca haza umukuru w'iperereza mu ntara ya mwaro icyo gihe uwitwa Gerard Ndayisenga ati rero uyiwe yaje nk'utazambaye aza yihuta cyane aza n'amanyama menshi adafise inkoho mu minwe inkoho ya pistole aza yitumbereza kuri babantu haza hakurikira kandi abantu b'abapolisi batari bake Gerard Ndayisenga ngo agishika ngo acavuga ngo jyama hasi mwambwamwe babagabo bose bajyama hasi mu nyuma Gerard Ndayisenga nabo bagendanye baca babambika amapingu bababoheye amaboko imugongo uko niko abo bantu bafashwe maze barabasohora babasohokana hanze babinjiza mu modoka za camionette zibiri zari zasigaye hanze batubwiye kandi bati aho hanze twayabonye ko n'amapikipiki atatu yaciye afatwa yurizwa za modoka nyene harimo n'umwe mu bashoferi bizo pikipiki haciye akanya Gerard Ndayisenga garuka aho nyene muri jite avuga ko hari abashoferi babiri b'amapikipiki bamusize aca mu byumba byose arondera ahantu hose ariko ararondera arabura murazi mu iganiro giheze ko twabwiye ko abo yari Tito na Elise bari bashoboye guca bahunga nuko rero za modoka zibiri ziragenda zigenda zijanye babantu wa muntu yaduhaye amakuru niwe yaciye yongera kwatubwira ati icyo twahavuye tubona nuko bamwe babiri twari twabonye bacu bwa nyuma muri wa mugwi abari abakozi b'iperereza ko bari basanzwe bakorana n'iperereza naho abari ko bagira inama abo bari bibaza ko ari ababo uwabitubwiye ntiyashobora kumenya amazina y'abo bantu icyo yatubwiye gusa nuko imodoka zimaze kugenda bagiye babona abagabo babiri basubira kugaruka baza baje kuriha ibyari byafunguwe n'ibyari byanyowe ati cyane cyane umwe uwo bavuga ko yari abyibushye yambaye ikoti ati uwo yari na telefone twumva avuga ati bwa wundi banyoye byinshi ni mu ndubikira 30,000 nongereze bamunukira amahera gutyo ngo iruhande y'ivyo acara naganiriza abantu bamenyesha makuru ngo arababwira ati buriya bino mubonye ntibibatangaze byari ibintu biteguwe aba bantu twari tumaze igihe kinini tubarondera twarabuze ingene tubafata murumva rero ko biboneka ko muri uwo mugwi nyene w'abafashwe harimwo abariko barabadandaza tugerageje kubaza abandi ba CNL bo muri ivyo bice twabaza uwo bayari yatumye ko iyo nama uwariwe bose baragarutse cyane ku muntu yitwa Jean-Marie Ntakarutimana ko Jean-Marie ari we yari afise uruhare rukomeye cyane mu bijyanye n'itunganywa giyo nama mu bijyanye n'ingene abantu bashika mu kibanza cy'inama mu kibanza cyaha inama iza kubera atuwo yitwa Jean-Marie niwe yari yagize uruhara runini cyane ibi rero nibyo yanadutangaje kuko haciye iminsi mike cyane Jean-Marie yaciye asubira kuboneka ku gatumba ahava hamwe ikivyeyi abantu baratangara batangara kuko abandi bafatanywe bose atanumwe yarazirengero ryabo ariko Jean-Marie bakamubona yidegembya ataco yinona ajya mu bubare ataco yinona niho bamwe banamubaza ibyabo bafatanywe bamwe babwira ko atigeze abari kumwe nabo bantu atafatanye nabo abandi akabwira ko ari byo yafatanywe nabo ariko imodoka imaze kugenda yashoboye gusimba araheza ararokoka ariko ikitaheza ngo cumvikane ninge n'umuntu yaronderwa n'iperereza yasinje imodoka akata yigarukira muhira akabandanya yinywera ugwagwa ataco yinona atawe umukomakoma ibyo bintu byatumye abantu benshi bagira makenga Jean-Marie Ntakarutimana nkuko twabibabwiye yahavuye asubira gufatwa kwigenekezo rya 28 Gitugutu mu 2020 aho haje imodoka ya kamionete y'ibiyo bitabona imusanga aho ariko asangira ugwagwa na bagenzi we baca baramujana kuva bamujanye nawe ntarigera asubira kuboneka amakuru dufise bamwe bibaza ko yoba yaranyurujwe nkuko nyene kugira ngo ntazo have avuga ivyabaye abandi bakatubwira ko baronka amakuru ko Jean-Marie Ntakarutimana yoba ari mu gisagara cha Bujumbura ko yoba yaranasubijwe mu gipolisi kandi ko yoba akorera mu Buyenzi aya makuru ndushobora kuyemeza ushobora kuba afise amakuru ya nyuma ya Jean-Marie Ntakarutimana yoheza akayaturungikira mbega ba bantu bafashwe baciye bajanwa he mu isekeza ndondeza twarashoboye kuronka uwundi yari yafashwe arashobora kurokoka uwitwa Tito Nsavyimana ava ku mutumba wa Murambi Tito Nsavyimana yatubwiye ko imodoka ibajanye yabatwaye ahantu wamengo ni mwikambi yatubwiye ko yabona ari kambo menga ni igisirikare ariko yari umuntu aboshe nawe nyene mu kuraba yari abayiyiba bishobora ko ari kambi y'igipolisi nkuko ishobora kubikambi y'igisirikare kandi yatubwiye ko aho hantu babajyanye yabona umengo hari mu gisagara cha Bujumbura inyuma yo ngaho imodoka zarasubiye ziragenda umwanya ngutari muto mu nyuma niho bwagorovye hatari kukagoroba bisanga bageze gukuruze Rusizi mu ntara ya Cibitoke bamaze kurutswa imodoka Savyimana Tito yarashoye gusimba asimbira muri Rusizi maze abari babajyanye baramubura iyo yagiye Tito Savyimana yatubwiye ko nawe atazi byakurikiye ntazi ko bamwe bazanana wabacyabikira ku Rusizi ntazi nuko abo bazananye bubo nabo barashoboye gutoroka ntazi canke ko babakiye bajyanwa mu kindi kibanza Tito Savyimana yarashoboye kunyegera mu nyuma amakuru yiwe bukeye yarasubiye arafatwa afatwa mbere ajyanwa ku iperereza mu Cibitoke ariko ngaho naho nyene amakuru yaduhaye nuko yashoboye kuhatoroka maze abahigiye kitari gito yinyegeje Imana irakinga mu nyuma arashobora guhunga igihugu twumvirije ano makuru yose dusanga hariho abantu batatu bafise ibintu bikomeye bategerezwa kubazwa kubijyanye n'aba bantu abo nabo sabandi hari uwatwara iperereza mu ntara ya Mwaro Gerard Ndayisenga ariwe yafasha abo bantu hari abantu benshi banabibona hari uwatwara iperereza mu ntara ya Muramvya uwitwa Felix Habyarimana yahavuye arunga ikabajya gufata baba shoferi babiri b'amapikipiki bari bashoboye guhungira ikiganda hari kandi uwatwara iperereza mu ntara ya Cibitoke Venance Miburo ari naho wumva wa Tito Savyimana yahavuye ajya gupfungirwa kandi bishoboka ko babantu baba bariciwe kandi ariyo bajyanywe abo bakozi batatu iperereza bafite ikintu kinini bateza gusigura ku vyashitse ikindi twashaka gukosora gato muri kino kiganiro nuko mu giheruka twihenze aho twavuga imparati y'imwe mu modoka zatwaye abo bantu imodoka yabatwaye yari ifite imparati EA 513 uwomenye iyo modoka nawe nyene yoheza akatwandikira imiryango y'ababuzwe irengero bo ngaho muri commune Kiganda nako itakoze ngo irondeze abayo iyo miryango yarituye inzego zitandukanye z'igihugu na cyane cyane mu sitanteri wa commune Kiganda binabura amatari w'intara ya Muramvya aba bose barabakiriye ariko ntacyo bashoboye kubafasha kijanye no kuronka ababo iyo bagiye kino kibazo cyarashoboye no gushika mu nama nshingamateka mu kwezi kwa kane mu 2021 aho umugwi w'igihugu urabye agateka kazi na muntu warugiye gutanga raporo y'ibyo waranguye mu 2020 umushingamateka Nicodème Nduwimana yarabajije ikibazo cyaba banywanyi ba CNL bo muri commune Kiganda bafatiwe imwaro bakabugwa irengero ryawo uwo mugwi ntacyo washoboye kubyishyura ko bikaba binatangaje ingene umugwi CNDH udafise bano bantu muri raporo yabo inyishu z'umukuru wa CNDH zaranatangaje kuko we aho kuvuga kuri bene ibi bibazo usanga bitasohoka muri raporo za CNDH yaciye yifatira gaha mu gahanga abahanira agateka kazi na muntu bakora izo raporo akavuga ko ibyo babikora mu ntumbero y'ugucyafutse igihugu canke bakabikora kugira ngo bashafuze umugwi CNDH ngo nturonke statut A canke naho ngo bakabikora bariko bagwanira ngo ifashanyo zishobora kuja muri CNDH canke zikaja ngo muri ayo mashyirahamwe ntiyanibagiye kuvuga ngo babikora kugira ngo babuze ibiganiro biriko biba hagati ngo y'ubumwe bwa Buraya na Leta y'u Burundi inyishu ibabaje cyane ku muntu aba yitwa ko aharanira agateka kazi na muntu ubundi kumbura gatangaza benshi mu byazara arishura ni Gerard Ndabirabe arongoye inama nshingamateka y'u Burundi we yayiciye umujya kuko yavuze ko kuri ibyo bijyanye n'abafatwa bakabugwa irengero ryabo ko bamwe baba ari abantu ngo bahamagagwa n'abari hanze ngo bakabwirira ngo nibaje hanze babarungike mu bihugu nka Canada ngo hanyuma ngo bakacamenyesha ko abo bantu babuzwe irengero ryabo ntiyigeze avuga abo bantu babahamagara baribo niyigeze anavuga uwo yobazi umwe gusa yoba yarahamagawe muri ibyo bintu mu nyuma agasigara ararondezwa mu gihugu ngo yarabuzwe irengero ryiwe ni imvugo iteye isoni kumuntu afise kibanda gihambaye mu gihugu nk'umukuru w'inama nshinga mateka. Kuri ayo majwi yo mu nama nshinga mateka mbere tuza kurangiriza ko kino kiganiro. Murakoze mwese nari ko muratwumviriza naho ubutaha.
Nagomba gushimangira ko ikintu ko abantu bafatwa hama ntibashire kumenya urenge. Naho mperereye hari abantu bigeze gufatwa shika batanu ngo bari mu nama. Abantu bafatwa ku murango izuba riva, bafatwa n'abajeje umutekano kuko banafashwe saa sita. Abantu babibona mbwabonetwase kubona irengero. Rero nkabaza ko mbona mufise mu collaboration entre les institutions politiques, amaorgane sociale politique bose muvugana iyo raporo yoba yarabashikiriye. Nimba yarabashikiriye hari maraporo yashikiriye nk'abantu bashobora cyangwa akazina muntu iyo miryango yabuze ababo muyifashiki mubahumuriza gute? Kuko twe baratwituye turavugana n'abajijwe inzego warumva yuko batikebwe abantu ntazitutse uko byagenze baduteranya duteranya turavugana n'abajijwe intwaro n'abajijwe umutekano uko byabereye mu ntara Muramvya komine ya Kiganda. Ariko twarabuze ikintu twashobora kubafasha bavuga ati none ko aba bantu bamwe bari abakozi ba leta twamenya ko batakihari tukaronka nabo amatestation de DC hamwe mu muryango ukashobora kuronka cyo tubavana ati umuntu abuze umuntu
akera abantu bavugwa disipari abantu bavugwa ibi imvugo imvugo siyubu nije kuri muri ino raporo cyane bindi maze igihe kirekire. Nigeze kubona n'umuntu yahora yandika ahamagara Abarundi ngo bahunge, ngo hanyuma bamaze guhunga bacye bavuga yuko bishwe. Ibyo byose twarabibonye. Nirwana amateza yako nazi ko benshi bagiye babikurikira inyandiko zaza muri za WhatsApp zahe batumira ngo barafise amahera bazobaha barashaka kubajyana muri za Canada mugabo barashaka bayihindura ngo bantu bishwe kandi bazi iyo babajyanye.
Thank you.